bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Makamiza nshuti bakunzi baradije ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jodie Diane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri ivyo biganiro turaza kugaruka ukungene abanyagihugu irya nino bariko barahimbaza umwaka mushasha wa 2019 muri abanyagihugu harimwo bamwe bo mu kugatumba ka Kavumu muri commune Kanyosha y'intara ya Bujumbura. Mwongere rero musangwe ikaze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze abanyagihugu ku mutumba wa Kavumu muri commune Kanyosha intara ya Bujumbura barashima ko barangije umwaka wa 2018 mu mahoro n'umutekano. Abanyagihugu basaba ko amahoro yotsimbatazwa bakababazwa no kubona umwaka wa 2019 ushitse hakira abarundi bakiri hanze y'igihugu basanye politike kumvikana kugira ngo abarundi bahunze bahunguke. Ibindi na mugenzi wacu Raymond Zimana.
Abanyagihugu bo ku mutumba Kavumu muri commune Kanyosha bemeza ko bashima inge n'umwaka wa 2018 urangiye kuko bakorera hamwe mu guteza imbere umutumba wabo eka mbere no mu gucungerera hamwe umutekano amahoro n'umutekano muri commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura basanzwe babamwe. Abo banyagihugu bakizera ko n'umwaka uza wa 2019 uzobabera uw'amahoro n'ubumwe.
Twifuza ko hoba umwumvikano bene gihugu mu banyagihugu twese nuba yoba yaragize akantu kamugora muri uwo mwaka uheze wa 2018 yohinduka akaje hamwe n'abandi akagira urukundo kimwe n'abandi agakunda bene Burundi twese twaragiye hamwe hari iterambere mu banyagihugu turafatanya twese hamwe tukarikorera hamwe.
Uyu mwaka twaragerageje kubana neza turakora imirimo n'amaboko yacu naho ikibazo cy'ubukene cyagaragaye ko kihari mu miryango twaragerageje kwiyungunganya ico gituma bagomba ko muri uyu mwaka dutanguye twoyongereza ingufu kugira none iterambere ikomeze kuba ryokongerekana muri komine yacu.
Aha na mahoro n'umutekano n'urukundo kandi ikindi twifuza muri uyu mwaka wa 2019 twifuza ko hobandanya amahoro n'umutekano narirya turiko turitegurira amatora ya 2020 kugira ngo tuvyitwaremo neza twifate neza twitegurire neza amatora ya 2020.
Ikindi abanyagihugu bashikiriza nibijanye n'ubukene naho hari aho ubwo bukene bukivugwa muri ako gace bigatuma haboneka ubusuma basaba ko hogwizwa ubuzi kugira baronke aho bakora bitunge batunge n'imiryango yabo.
Ubusuma canke abantu bashobora kutugirira nabi biratuma umuntu adatera imbere umwaka wose byamaho byamaho baravamwo bamwe kumva ngo biyije ahanaha nk'uko n'ubugizi bwa nabi.
Jewe nifuza yuko muri 2019 yuko ubuzi bwaboneka kuko hari abamaze kubura icyizere kuko atabuzi baronka bakirirwa bishaye basanga baraye ubusa nuko gusa muri 2019 yuko ubuzi bwaboneka abantu bakajya kukivi.
Kiretse ibyo abo banyagihugu bababazwa no kubona umwaka urangiye hakira abarundi mu buhungiro bakavuga ko uyu mwaka wobu wa mahoro abarundi bose bahunze igihugu bagataha bakaroranirwa mu byabo
ko bogaruka kuko dufashanije tugashira hamwe vyomera neza kandi igihugu twagihawe n'Imana kandi twese turabene igihugu turabene Burundi nico gituma bogaruka tugasubiza hamwe bagasubira mu ngo zabo bagatekanirwa bakagira amahoro bakumvikana nabo bahasanze abo babana bagasubiza hamwe bagasubira bagakundana naho bo baragiriraniye akanenge bagasabana imbabazi bakagiriranira ikigongo.
Umuntu ari hanze ntabari kariteza imbere usanga ibintu byiwe biguma byoronekara byo babyiza baje bakasubira mu ngo zabo bagakora ibyo bahora bakora bakiteza imbere nabo kuko bari hanze nta kazoza bariko barategura si byiza
aba banyagihugu mu ntara ya Bujumbura bagira inama abanyepolitike kwicarana bakumvikana kuneza ya mahoro y'igihugu cy'u Burundi
cyane cyane abanyepolitike yuko bogira ico bakoze kugira nabo bari hanze nabone bashobore kuza dushobore kubaka igihugu kuko nabone turi kumwe cyaba byiza gusumba ahari habatari mu gihugu turi kumwe nabo rero hariho nakarushokoba
ba politike nabo nabanyagihugu naho badukurira mugana abanyagihugu ni bikubitagashi nabo bahamagare bene wabo bicare hamwe ariko bashira imana imbere kuko imana ni ishobora byose rero bakwiye kuja hamwe bakumvikana kugira ngo amahoro ashware mu banyagihugu kuko amahoro ahera mu bo hejuru hamakacaja no mu bo hasi
abanyagihugu bo muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura barashima intambwe bageze ko kubijanye n'umutekano no gusubiza hamwe kuko atabwicanyi bukibazwa muri iyo komine kera yari yiziziwe n'ubwicanyi bufatiye ku mvo za politiki ku mutumba Kavumu komine Kanyosha intara ya Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Remonzimana mukanya turahakanya bari mu makambi kugira ngo batasha babo bongera babifuriza umwaka mwiza ariko imbere yaho mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze abanza twibutsa makuru yaranze imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi muri uno mwaka w'2018 twaraye dusozereye afatiye ku Barundi birukanywe muri ico gihugu.
Ikibazo cavuzwe cyane gihagurutsa n'abategetsi b'inzego za leta gushika ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nice barundi birukanwe mu gihugu cy'u Rwanda abarundi batanguye gushika ku gataka ku Burundi baciye muri komune ya Ntega bakaba bambukiye mu ruzi Akanyaru mu mpera z'ukwezi kwa gatanu abavuganye n'ivi rya Amerika bavuga ko birukanywe nabi
nje nta na kimwe nzanye byose mbitaye amasaka dushimbo umuceri wari ku gasozi imirima itanu n'amasaka yarakiri ku gasozi n'inka yanjye n'umugore n'aba
kure nitwaraye ku murenge uyu munsi gitifu atuzindura mu gitondo tuza gukanyara gutya nyundi baratwambutsa nta muntu bigeze bakubita
nge ntibankubise inkoni se ngaho bayinkubise
umurindi wo kwirukana abarundi mu gihugu cy'u Rwanda warabandanije mu mezi abiri akurikira abenshi baciye ku mpaka wa Gasenyi Nemba winjirira mu Kirundo uciye muri komine ya Busoni abaciye kuri uyu mupaka harimo abari babaye muri ico gihugu imyaka irenga 20 bavuga ko bahowe ko batagira ivyangombwa inyenda muvano nkuko babivuga n'umutekano uhungabanye mu kwezi kwa gatanu hafi kibira cha Nyungwe muri ico gihugu cy'u Rwanda
bamwe bavuga ko ngo bikomotse ku barundi ngo batera sinzi ishyamba riri hirye mu majyaruguru ngo na barundi ngo bahatera ni Nyungwe noneho rero biziramo gutyo baratubwira ngo umuntu wese udafite icyangombwa ngo agomba gutaha i Burundi
ngo Nyungwe ngo na abasirikare ngo bateye u Burundi ngo niko babikeka none ngo niyo mpamvu ngo barimo baratwirukana ngo niyo mpamvu ngo barimo baratwirukana ngo wenda ngo harigiye ngo ari twebwe ngo tubitere
intumwa za leta zigizwe n'abavugizi b'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubw'umutekano zirongowe n'umuvugizi wa leta w'ico gihe Philippe Nzobonariba bahavuye bashika kubonana na bamwe muri abo birukanwe Nzobonariba ati u Rwanda rwirengagije ivyo u Burundi bwabukoreye muri kahisi
murazi imyaka twamaranye n'abanyarwanda babo bakazi no mu Burundi bakahabyarira bakaho bakabamaze bakahatungira amatungo umwaka basubira iwabo bagiye nk'abantu kuko abarundi bivize umutima runtu cyo gituma rero atawovuga ngo mukudusubiza mu ndumane batweretse umutima nk'uyu nge kari wo bafise mugabo nitwibaza ko abanyarwanda bavise bose umutima nk'uyu
gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi abari bamaze kwirukanwa baciye mu ntara ya Kirundo barenga 3,000 perezida Nkurunziza yarabonanye n'abo birukanwe abazaniye imfashanyo zifungurwa n'ijambo ry'indemesho Nkurunziza yavuze ko barenganijwe mu kwirukanwa aca asabanyabona ko u Rwanda gukorohereza impunzi z'abarundi zifuza guhunguka
Berutse twarabonanye n'umukuru ajejwe ibijyanye n'impunzi ku isi twaremeranije neza yuko byo bavyiza indongozi z'igucu u Rwanda n'indongozi z'u Burundi turi kumwe nase twozohwanya mu kindi gihugu kugira ngo twumvikane ukuntu abarundi bene wacu bo kwitahukira mu gihugu cyabo cy'amavuki abarundi bene wacu bagorewe makambi y'impunzi mu Rwanda singaruzwa muhito sinyagano n'abana b'u Burundi bafise bavukana bafise n'igihugu ciza imana yaduhaye
umwaka ubwiye kurangira leta y'u Burundi itaramenyesha ko uwo mubonano wabaye ariko bamwe mu barundi bahungiye mu Rwanda bagi barahunguka umwe umwe abatwa basanze muri komine ya Busoni.
Kumvutsima bwaho buragoye gose, tumaze kubona bugoye sahantu nyene wari gusaba ngo utahe ngo bakwemerere. Je navuyeyo nyene ntorotse
suvuga ngo ni muri muza muri haseruje uragenda muri migarasi nyene mbwakakwandika umva kuvuga ngo ni kugira ntagira hantu uragenda aragufata mu nzira. Nyine nari mu mukagira nyine mugabo ntibabikwemera neza umuntu agacacisha ku ruhande agatoroka nkambo gacisoho akiza ufise nk'utuntu ukemera ukagusha nk'impunzi kugira uveye
ntacyo batekerirwa nk'abandi barundi bahunguka bavuye mu bindi bihugu. Ivyo bituma baba mu buzima butoroshye nk'uko babivuga.
No kumenya mwe ase ntaki kumenya ko hano bitoro twahasanze abantu twahasize twari tubanye neza badufashije nyine akagira utuntu hano umuntu agakirondera gake gake kumenya ubuzima.
Nakimwe navuyeyo bantekereye naje ngaragara byose ambari n'ibyo nari nararonkeyeyo byose nabitaye nakimwe naje nsanga.
Mu ntara ya Kirundo Buramatari Alain Trebere Mutabaza irongoye avuga ko uyu mwaka abantu baharugwa mu 3000 bahungutse muri ubwo buryo bavuye mu gihugu cy'u Rwanda.
Turavye mu no mwaka gusa 2018 tubona ko kugeza uno munsi hamaze guhunguka abantu bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bashika 3000. Abo bantu rero bahungutse atashyiriye abafashije ataleta y'u Rwanda abafashije mbere bamwe bayenze gutoroka byumvikana yuko mu gihugu cy'u Burundi no mu ntara ya Kirundo amahoro n'umutekano byose kandi tugashima yuko aho bashikiye atangwa n'ushara uyu munsi turumva.
Mutabaza avuga ko bage barahabwa imfashanyo buke buke.
Mbere tugashima ko na leta yagerageje kubafasha mu tuntu duke duke cyane cyane ari nk'ifungurwa biciye no mashyire hamwe asanga dufasha. Reka mbere nayo yaje mu minsi iheze nyine ishobora mukuru w'igihugu akaba aherutse kuronsa iyo miryango yose udukarata two kwivuriza ko kume n'abatuba barashikiriwe n'atuzovugana bamutamenye kugira ngo turabe yuko nabo nyene dushobora kubasabira hirya no hino kugira ngo bashobore kuronka udukarata two kwivuriza.
Mu bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda twavuga kandi n'abayoboke b'inyigisho ndoramana z'umwigemeze biyangenda ku mana baharugwa mu 2005 bake mu ntara za Kirundo na Ngozi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda banse kwiyandikisha mu ishyirahamwe mpuzamakungurira b'impunzi HCR mu buryo bugezweho basigura ko biteye kubiri n'ukwemera kwabo. Muri icyo gihugu bashyitse bavuye mu gihugu cya Congo iyo bari barahungiye inyuma yo kugiriranira ibibazo n'abasirikare ba Congo abarenga 30 mu bayoboke baze biyabakicwa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze akoregwe mu ngata na mugenzi we Pierre Claver Niyonkuru i Kigali, we atwibutsa ayavuzwe mu gisata c'impunzi z'Abarundi.
Ni mu ntango z'umwaka w'2018 aho impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda zahabwa ikarata ndangampunzi. Impunzi zavyakiriye neza kuko izo karata zibafasha muri byinshi, haba kuguruza amakonti muri banki n'ibindi. Umushikiranganje ajejwe impunzi umupfasoni Jean d'Arc de Bonheur nawe nyene arabishimangira.
Ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konti, kuba yashaka akazi, kuba yakorera permis de conduire, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.
Iruhande ikarata ndangampunzi barahawe kandi n'impapuro z'inzira passport zituma bajabuka imbibe. Impunzi ziti ubu tubaye abantu nk'abandi kuko n'imbibe zuguruye kuri twebwe.
Nkaje mu buna isaze nuko ushaka kuja kurangura Tanzania, Uganda, Kenya, meme na Dubai, nacyo nyine nenda bikeneye. Yego nkaje ico izofasha nuko ndashaka kuja kurangura bitangoye.
Umushikiranganje Jean d'Arc de Bonheur yarabahaje impanuro zo gukoresha neza izo passport.
Fasha kwagura imipaka, kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira, navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine byaterambere byanyu mubashe kugeraho.
Uyu mwaka kandi impunzi ziba mu bisagara zaratoye indongozi nshasha. Umurundi Patrice Ntadohoka niwe yatowe ngo arongore iyo komite y'impunzi. Mu byo Ntadohoka yihutiye gukora iruhande yo kubandanya ikibazo cya pasiporo y'impunzi no gusaba ko hashyize yovuza impunzi ku buntu indwara zidakira nka kanser, diyabete n'izindi ku mpunzi zose. Ntadohoka arashima ko vyakozwe.
Bahora bavura diyabete, za sida, mugabo hari izindi bahavuye baremera tubakomeye amashyi tubatakambiye. Ni nk'indwara za hepatite n'amakanseri, ntibaraba imyaka bashaka kuzibavura. Iyindi ndwara batwemereye kuvura kandi bamaze gutangura kuvura ni malaria. Murazi yo kwifata cyane cyane guharuka, batwemereye ku muntu ahuye n'isanganya mu ibarabara nabo nyine barapfuga.
Kurundi rwande abarundi bahungiye mu Rwanda baragerageza kwibeshaho mu gukora ubuzi butandukanye. Aha twahera ku bagore basuka imishatsi.
Ndiko ndasuka ndiko ndambwira bukre yego ndazigusuka penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye. Ndazigusuka marasta, ndazigusuka madred. Karamfasha kwifasha bimwe bimwe ndonka bakiriya.
Hari nabandi bakora dutako tw'udusharizo cyane cyane amahereni y'abakenyezi cyangwa utudede two mu izosi.
Aba mama hari bamwe bamusanga bakunda twa tudede two mu nda akaza ati urashaka kunkoreraka agaca abona tablo hajya none hagaca gira ati nibi murabikora ati yego byose turabikora
nzaragacagenda
biko numwe ngo ntashobora kugenda adatwaye kandi kana.
Abandi nabo bagakora udusharizo two gutereka ko ibirahuri n'amasahani ku meza.
Iyi ni supra mugwa ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshi. Iyo twaronse komande turashobora kuronka nka supra 12 n'amasuvere yacu cyangwa ugasanga turonse nk'amasakoshi 5. Hariho n'igihe tugiriye imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasupra 36.
Hari rero n'abigeme bakora imyuga itamenyerewe nk'uyu mukobwa akiri muto akata akongera akadandaza inyama.
Amahanga arigisha atisha ubwenge. Iyi ni itako ry'inka n'uryamiro mu Kinyarwanda. Ku munsi iyo byagenze neza hari aho usanga ushoboye gusohora nk'ibiro 50-60 hafi aho.
Imigwi ndangakaranga ivuze ingoma igatamba n'imbyino kavukire nayo nyene irahari. Nikunda guteramisha abantu mu birori nka byose by'abarundi mu Rwanda.
Sanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi twumva dusubiye kuyigereza igihugu cyacu twumva turi abarundi koko dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje.
Mwikambi impunzi ya mahama inkuru yabanezereye cyane uyu mwaka nuko batanguye guhabwa amafaranga 5,400 ku mpunzi iruhande y'ibindi biribwa bahabwa na HCR. Naho uwo mugambi utarashikira impunzi zose barashima.
Ndafite abana bato bato n'abamesa ku bugari bw'ibigori nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori.
Kurundi ruhande rw'amagara y'abantu ikigo c'abapadiri citaho ubugwayi bw'ihahamuka Centre Girubuntu catangarije Ijwi ry'Amerika ko mu matohoza cakoze casanze hari impunzi z'abarundi zirenga 100 zagwaye ihahamuka kubera ibibazo baciyemo imbere yuko bahunga igihugu. Padiri Innocent Rugaragu niwe akirongoye.
Kakubwiye ati ngiye ntabwo nyishobora kuryama ntabwo bishoboka. Iyo ndyamye mpita numva za nduru ya mipanga nubaza ngo nibangu bitaga ati nibyo bigaruka. Hari imwe bari yaravuye kuri trotile iyo baba barabonye nk'uko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa guterwa ubwoba noneho bagahunga bakaza. Trauma ya kutabiwabo, trauma ya kutagira familie, trauma ya kutagira akazi, trauma ya kutagira abagenzi. Hakongeraho n'indi trauma y'ubukene. Hakaba na trauma politike kumva uko badashobora kuparticipa mu gihugu cyabo.
Mu makuru yaranze igisata c'impunzi kandi tubibutse ko uyu mwaka ari impunzi z'abarundi zirenga 2,500 nka bose bayiboka umwigemeze biyangenda kumana avuga ko abonekegwa zari zarahungiye ikamanyora muri Kongo ariho zavayo zigahitamo guhungira mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Zari zihejeje guhura n'ingorane y'ubwicanyi bwahitanye abarenga 30 mwika barimwo. Yamara kubera zase kwiyandikisha ku buhinga bwa none muri HCR zahavuye zishima guhunguka ziciye ku mupaka wa Kirundo.
Tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyene mu bandi nk'uko byari bisanzwe. Abatujejwe muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye.
Uyu mwaka impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zarateguye umunsi mukuru w'umuganuro kubera kera wahimbazwa ku ntwaro ya cami nk'ikimenyetso caho umwami yaho umwaka abantu ikimenyetso c'ubumwe no gusangira ugaruka rwateguye umunsi mukuru rwavuze ko rushaka kugaruka ku muco mu kubaka igihugu cabo.
Abarundi bashwiragiye bamwe babantu batandukanye abandi bafite ibyumviro bitandukanye dusanga umuganuro nico kintu cyonyene shasho huza abarundi bose haba abahutu haba abatutsi haba abagore haba abagabo natwe abarundi iyo bari hose twegerane duhure twogira ubumwe.
mu kurangiza umwaka neza harateguwe ibiteramo bitandukanye aho abarundi bidagadura biginana bibuka akiwabo.
Ubumwe bw'abakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpe usokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu mpe umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu mpe iyo waburi igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntage nyarukira mu mpe te
gisaba nka kugasima ukari mu gasiguri
ni kuvuga rero abantu bakwiye kuja inama n'ingingo amahoro yo kwiganza.
Ayaranze igisata c'impunzi mu Rwanda tuyarangirize ngaha, ariko reka tubanze duhe akajyo bamwe mu bari mu ikambi imahama batashe ababo.
Nizikimana Josefu abandi mwene biyerutse Etienne natasha papa ari Burundi biyerutse Etienne ngiye kona mama ambari nda Constance na mwene wabo bavukana atunga Imana Mari
ntahije uwitwa Hosikari Sibomana aca ntasha nuwo bita Sylvie nuwo bisha bitarura tukana bari nyarunazi mu ntara ya Muyinga.
Ninde batayeje
Sabimba na Petronie
banyitwa Zira bwa Fabrice batazira Bebe ntahije uwo witwa Sandrine nifasha w'ikigoma mu Bugabira na Simba Buranga Reveriana data wacu na mwene wacu yitwa Rusangano wa Celeste
ndashaka tasha papa na mama uwo bitwa Nyamuzi Salvatore na Mukeshimana Miriana na mwene wacu Shemeza Imana n'umujyango wacu wose na bamujomba uko banyumva nitwa mpawe n'Imana Bonaventure bari mu ntara ya Muyinga commune Gasogwe
ndataye ntoya haga Serverico aba mu Kirundo nanga abantu ka mugabira nka nitwa byo mugoye.
Twifuriza bariko baratwumviriza bari mu ntizo mpunzi nyene umwaka mwiza uzobabiri wa mata nobuki. Pye Clave ni nkuru Kigali kubwije ujya America.
Twinjiye muri wa mwanya tubatahiriza abanyu aho baherereye kanya rero nako gutasha ariko na cane cane mwifurizanya umwaka mwiza wa 2019 twibaza yuko aho muri umwaka mwabutanguye neza kandi muzo usozera neza. Mbeduse kumurongo wa telefone ni Higwa. Higwa, mwaka mwiza.
Mwaka mwiza kuri wawe.
Urakomeye.
Ndakomeye. N'umwaka uri kuragenda neza.
Uherereye he?
Umerereye mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze.
Umwaka mwahimbaje neza rero.
Ijwi
rya Amerika ribifurize kubandanya mu ryoherwa. Nuko rero ukifuza kwifuriza umwaka mwiza abandi uno munsi gahigwa.
Ni umwaka musha muhire kuri Rukundo Eric. Umwaka musha muhire kuri Makavera uherereye I Beijing mu Bushinwa. Umwaka musha muhire kuri Teddy Segor ingabe uherereye muri Canada. Umwaka musha muhire ku musista uherereye mu Burundi bita Ingabire Santa Carola. Umwaka musha muhire ku musista bita Inema Sandra uherereye hano mu Rwanda naye muri Musanze. By'umwihariko abanyeshuri bose biga muri Sunrise High School mu Rwanda.
Urakoze cyane Higwa. Urakoze cyane gose, ugira umwaka mwiza ngaho mu Rwanda. Abakunzi bacu bari mu makambi, bari mu bisagara bitandukanye, ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kigani banyu mu ntara, cuno munsi akanya ni rwanyu kugira ngo mwifurizanye umwaka mwiza.
Mwaka mwaka wa mahoro, mwaka wa matanu ubuki.
Mwaka mwaka
mwaka mwaka
mwaka wa mahoro,
mwaka wa mahoro,
mwaka wa urukundo,
mwaka wa urukundo,
mwaka wa matanu ubuki. Mwaka ubusabane,
mwaka 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 uraje, utubere intambwe, itugeza ku yindi myaka.
Turase kandi na Vincent ku yundi murongo wa telefone. Vincent Ikaze,
ego murakoze.
Uraherereye he?
Ni Kigali.
Umwaka mwiza I Kigali.
Ego natwe
muriko murahimbaza gute?
Turishimye kabisa.
Ugashaka kuwifuriza nde uno munsi?
Ndawifuriza umwana wanjye witwa Vincent nawe. Na mama we witwa Jean d'Arc. N'umuryango wanjye wose muri rusange.
Nuko rero urakoze cyane Vincent, ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze cyane namwe.
Ego. Nuko rero arakoze Vincent, nakoze n'abandi bose bashoboye kugira icyo batera kugira ngo ikiganiro cya mbere iwanyu mu ntara 2019 gishobore gutunganya na Lidiane Nahazwe ku izina rya bagenzi banje bose ngaha Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubifurize kwandanya mururanirwa kuzogira umwaka mwiza wa 2019 uzobabere umwaka w'amata n'ubuki. Mu biganiro byacu biri imbere nko muri Isanga tuzaza kongera urubuga mubandanye kwifurizanya umwaka mwiza. Mururanirwa rero nshuti bakunze.
Oh,